Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Parfum Mudasigara.
Mwiriwe mwese nchuti namu ya kunzi wa radio Inzamba hagati kakawe ni kaze mwara ya makurutu kwa bategulie kuri wa chumina kabiri nzero imi humbibi na menongi na kabiri anayagizwe ningi unhuru unhuru zikulikira barasaba kumenya aho wabo yajanywe abo nabo n'abaryango burongo uyu mugambwe senere ku mutumba rusiga wa komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke abegereye umuryango wiwe bavuga ko yanyuruzwe haraheze iminsi 10 n'abantu bamujanye kuruzi rusizi abandi bati yoba ari karaborizwa igufa mwiperereza impunzi nazo z'abarundi ziri mu kambi ya Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania ziratekewe n'ubwoba biturutse kuri bamwe mu bategetsi b'icyo gihugu bagiye kuri wa gatatu kurabaho ibikogwa byo gutemagura imirima y'izo mpunzi ibigeze murunani Sefor Arusha basaba urongo icyo gihugu gufata neza izo mpunzi nk'abantu mwikete bamwandikiye mu mpera zano makuru naho dukubitira mu ntara z'umanuko bw'igihugu aho muza kumva inyidogo y'abadandaza n'abaguzi biyamiriza icyo bita inyuruzwa ry'umwimbo w'ibigori basigura ko ibigori bitakiboneka ku giciro gito ku masoko kuva babigurishije kuri leta y'u Burundi kazi
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
nasubiye kuramutsa nongera kubifuriza ikaze muri ayo makuru duhera mu ntara ya Cibitoke urongo y'umugambwe senere ku mutumba rusiga wa komine Rugombo w'intara ya Cibitoke na uzirengero ryiwe inyuma yo guhagarikwa n'urongo y'imbonera kure ahareze indwirenga abegereye umuryango wiwe bavuga ko abamufashe baci bagenda baja kuruzi rusizi kuimana igenekezo rya kabiri za kuno kwezi kwa mbere aya ni makuru akavuga ko yo bari karaborezwa igufa n'abarongo y'iperereza mu ntara ya Cibitoke abegereye umuryango wiwe basaba ko yorekugwa kuko ataco ariko arazira ni inkuru tubaza George Nimenya
iyo ndongozi y'umugambwe senere ku mutumba rusiga yitwa Celestin Ntahiraja akaba kandi ari muri batanu batowe kuri uwo mutumba nyene nkuko amasoko ya radio Inzamba kuri uwo mutumba mu ntara ya Cibitoke abandanya byemeza amakuru nyene ava kuri uwo mutumba avuga ko yafashwe ku munsi w'Imana itariki zibiri z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka w'2022 abegereye umuryango wiwe bakavuga ko yafashwe bugorovye n'umukuru w'umutumba ari kuma n'imbona ya kure bacamwiza ipikipiki zibiri zimanuka nk'izija ku ruzi rusizi rugabura Burundi n'igihugu cha Congo bakavuga ko kuva ico gihe atawurashubira kumukubita ijisho
nateye umubabaro cyane mugabo hari umasaha mugoroba kandi babonye basa n'abamutwara ku moto bihuta rwose zari mbonera kure jowe n'umukuru w'umutumba aho hantu bamufata ntabwo bafashe inzira nimujyana niburiburi mu butegetsi cyangwa mu biro by'iperereza ahubwo nyabo nabo bamufatanye inzira ijya ku ruzi rugabura Burundi na Congo bita rusizi kandi kuva icyo gihe ababonye bamutwara ntawutanga amakuru y'ukuntu bamugaruye
ayandi makuru avuga ko Celestin Ntahiraja arongoye umugambwe senere ku mutumba rusiga yo bafungiwe mu gasho k'iperereza mu ntara ya Cibitoke aho bavuga ko yoba ari kaborezwa igufa abanyagihugu bo mu Rugombo basaba ko ibyo gutoteza abatavuga n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD byo hagarikwa kuko biteye kubiri n'imvugo y'umukuru w'igihugu
mu ntara yaje abantu bari kuragirwa nabi hasi mu mitumba mu bucimbiri mu makomene umenga umukuru w'igihugu n'ukuntu umenya ntibamuzi umengo leta iriho ntibayizi ntibayemera ariko bakora ibyaha ibi bintu by'abantu bari kubakwicwa abanyamaso ariko bicwa nabi ntituri muri leta imwe ntibarare ibyo bintu bihagarara
radio Inzamba agati ya kawe twarondeye kuri telefone Kareme Bizoza buramatari w'intara ya Cibitoke co kimwe n'abarongoye igipolisi muri iyo ntara nyene ariko ntitwashoboye kubaronka
arakoze George Nimenya tukiri mujanye n'agateka kazi na muntu ubwo bani byinshi mu mpunzi z'abarundi bari mu ikambi y'Inyarugusu mu gihugu cya Tanzania ni nyuma yaho kuri uyu wa gatatu bamwe mu ari mu nzego za leta muri Tanzania bagendeye iyo kambi bakabonana n'abayicunze amakuru dukura aho yemeza ko bari baje kuraba aho igikorwa cyo gutemagura imirima kigeze izo mpunzi zigasaba ko agateka kazo ko kubahirizwa idorido na Vanessa Muhitek.
Uko makuru dukuranga wa mikambi ya Nyarugusu avyemeza ngo hari gihe cy'isadi neza gatondo ahizo munzi zagiye zibona imiduga ya bamwe mu nzego za Tanzania binjira muri iyo kambi baciye binjira aho bita kwa makazi aho bagiranye inama na bamwe mu basanzwe bacungira iyo kambi
turarushe biriko biratubaho n'ukuri na mahano kuko gutegwa n'imipanga bakatera impunzi imipanga n'ikintu kibabaje nko ku munsi wejo haje delegation baraza bashikira kwa makazi ibyo bahakoreye kwebwe twagiye tubona imiduga iko baratembera abaproti baraba ingene ibitoki byatemaguwe baraba amateke ingene yatemaguwe by'ukuri birababaje n'ibintu biteye agahinda n'umubabaro hanyuma barashoboye kuvuga yuko ibyo batumye ibyo bikorwa biriko birakorwa bigayitse yuko batarikora bikora neza ibyo byose batemaguye bo bisubiramo bakabitema neza bahereye hasi aho kimerera ngo kuko ngo impunzi z'abarundi ngo nabo gutaha ngo nabo guhunguka
izo mpunzi zikamenyesha ko zibabazwa n'agatotezo ziriko ziragirirwa zigasaba ko amakungu yahagurukira rimwe agafata ikibazo cyazo mu minwe
twebwe rero turababazwa n'ibiriko biratuba kimpunzi z'abarundi muri iki gihugu cya Tanzania amakungu arorera karere karorera nk'uko menga hagateka amategeko agenga impunzi ku rwego rw'isi umenga twebwe nka turaba muri iki gihugu cya Tanzania twagomba gusaba rero amakungu yuko yohagurukira iki gihugu cya Tanzania kiriko kirarenga amategeko rengera butungane kirenga amategeko y'agateka kazi na muntu ndetse n'akimpunzi kiba cyarasinye
mukamenya ko no mu gatondo kuri wa gatatu abajeje umutekano bafatanyije n'abasungusungu n'uyu munsi bazindutse batemagura ibitoki muri zone ya 13 aho Nyarugusu kugeza kuri uyu wa gatatu uruganda rwa radio Inzamba ntiturashobora kuronka kuri telefone abarongoye iyo kambi ya Nyarugusu kugira batange umuco ku mabi impunzi zivuga ko ziriko ziragirirwa
kuri ayo mabi akorerwa impunzi ngo biratangaje kubona impunzi z'abarundi arizo ziriko ziratotezwa mu gihugu cya Tanzania izindi impunzi ziva mu bindi bihugu zigafatwa neza hubahirijwe amategeko biri mu ikete urunani sefor arusha rwiyemeje guharanira iyubahirizwa ry'amasezerano y'amahoro ya arusha rwandikiye kuri uyu wa mbere umukuru w'igihugu cya Tanzania Samia Suluhu Hassan inyuma y'amabi atandukanye amaze iminsi akorerwa impunzi z'abarundi mu makambi ya Ndota na Nyarugusu kubwa Federico Bambugimvira arongoye runani sefor arusha leta ya Tanzania itegerezwa gufata neza izo mpunzi nk'abantu bubahirijwe agateka kazo kurikira Federico Bambugimvira
muri iyo kete twandikiye umukuru w'igihugu cya Tanzania twaramwibukije ibyari mu ikete twari twamandikiye mu mwaka uheze mu kwezi kwa ndamukiza aho twamusaba ko by'ukuri yogerageza uko ashoboye agahagahengwe abarundi bahungiye muri cyo gihugu ciwe cha Tanzania kuko twumva mabi akoregwayo twavuga tuti nta wundi yoshobora kuyuza atari umukuru w'igihugu ahatore mabanga yo mashasha umwaka nturahera araheza amezi 9 ejo bundi tariki 5 zo kwezi kunyene kwa nzero uyu mwaka twarumvise yuko abasungusungu hamwe n'abapolisi bagiye gutemagura ibitoke byose byo mu kambi ya Nyarugusu ni kambi ya Nduta ibitoke by'abarundi n'ibindi birimwa byose by'abarundi hanyuma baca barasambura n'udusoko bahora basumira mwutwo ushobora kubafasha kurirenza ibyo twasanzemwo ububisha kugira ngo baburiki babeshaho hanyuma bateterwe basubira Burundi gutyo rero ngira ngo mwihangiro rya Tanzania babe banezereje leta y'u Burundi nuko muri ayo makambi harimo n'izindi mpunzi ziva mu bindi bihugu ariko abo nta ngorane bagira nta n'umunsi n'umwe bafashwe runtu ariko abava mu gihugu cy'u Burundi nibo wenyine bama batotezwa bisigure ko hari ikintu leta ya Tanzania yavuganye na leta y'u Burundi kugira ngo abarundi basunike ngo batahe ngo hari amahoro kandi yabariho bo kwitahanye nabo basonitse ngo batahe
Federico Bambuga Nyumvira akaba arongoye runani iseforo arusha muri ko mukurikira amakuru kuri ya Radio Inzamba agateka kawe mukanya turayabandanya
Inzamba
indimi z'amahanga ni intamba nyamukuru ituma abarundi badakunda guhurumbira gukora mu mashyirahamwe yo mu karere cyangwa impuzamakungu ibyo byashyikirijwe n'umushyikirangaje w'imigenderanire yo gufashanya n'amakungu igihe ari karasigurira abashinga amateka Inteko y'itegeko ritanga uburusho mu karere ka Afrika y'ubuseruko kuri wa kabiri Albert Shingiro atera kama Burundi kwijukira gusaba ubuzima mu mashyirahamwe mpuzamakungu nayo mu karere ariko mu mahari mape Burundi bo babona ko hakenewe nyabona indinganizo yo gutegura abarundi bashobora kuja guhiganirwa ibibanza bitandukanye hadashize imbere ibya politike na kamwana wa mama ni mutubaza Beni Axel Akana
Kubanda dusansubiriza ni namashinga mateka dufasha kugira ngo ugwaruka ruko rurakura bashobore
kwiza aha ubushikiranganje imigenderanire y'Uburundi no gufashanya n'andi makungu yararamutse aja kuri wa kabiri gusigura itegeko rigenga uturusho mwishiramwe ry'akarere ka Afrika y'ubuseruko abashinga mateka bakaba barerekanye amakenga bafise cyane cyane ko abakozi mu karere ka Yase b'Abarundi bimaze kuboneka ko ari bake gutyo bakabona ko Abarundi inyungu baronka mu karere ari nke Abashinga mateka bakaba basabye ko abarundi baje gukora mu muryango w'akarere ka Yase bogwizwa aha umushikiranganje Albert Shingiro yacyerekana ko mu bijanye n'ibibanza bya politike atanambamye irimwo ati ahubwo intambamye zibonekera mu bibanza by'ubuhinga aho abakozi b'abarundi ngo bakaba bahagirira intambamye zivuye ku rurimi no kuba mu barundi ubwabo badakunda kubahuka ngo baje gukorera hanze Albert Shingiro
mu bijanye n'abakozi au niveau technique ingorane hari kenshi ingorane y'ururimi abarundi iyo babonye bati hari poste ya Rusha mu rurimi rw'icyongereza kenshi baritinya kuvyukuri kwa afise intambamye y'ururimi nibaza yuko ico kintu kirimo mugabo turetse nivyo abarundi turacyatinya hanze cyane turacyatinya ivyo hanze cyane niwo je muri za Seyase Libreville ababwiye Faransa usanga abarundi ari bake
Intambamye zishikirizwa n'umushikiranganje mu muhari mape Burundi wishinze gushishikariza ibikorwa nkunda gihugu siko bazibona mu Burundi ngo harakwiye kubaho indinganizo y'imigambi n'imigabo iyo nayo ikazitegura abarundi bashobora kuja guhiganwa mu mashyirahamwe yo mu karere na mpuzamakungu atangorane Liberani bashira kandi umuvugizi wa MAP Burundi avuga ko bimaze kuboneka ko hashigwa imbere nkunzi na politike bataravyubumenyi agasaba ko vyohinduka ku neza y'igihugu
mu bihugu byose bifise imigambi n'imigabirashe barategura barashaho strategy zo gutegura abantu babo bazoja gukora muri ayo mashira hamwe mpuzamakungu gute babaha ibibanza ngo mu ma ministere ijanye nibibanza babagize bati mu myaka 2-3 duteza kuronka abarundi bakora hanahana hanyuma kabisha muri strategie
umushikiranganje wo gufashanya n'u Burundi n'andi makungu cyo kimwe n'umuhari ushishikariza ibikorwa nkunda gihugu MAP Burundi basaba abarundi kuja barubahuka bagakerebuka bakaja guhiganwa no mu buzi butangwa mu mashyirahamwe mpuzamakungu Tumenyeshe ko integuro y'itegeko ritunganya uburusho mu karere ka Yase Burundi bwari bwarayibitse kuva mu 2015 itari bwigere yigwa kubera indi yane za politike ziri mu gihugu abashinga amateka bakaba bayemeje ijana ku ijana
Arakoze Beni Axel Akana tubandanye n'ano makuru twabateguriye abatanga inyigisho za gisirikare ziha uburenganzira abasirikare bariko baca inkofero z'icyatsi mu kigo cya komando igitega cyo kimwe n'abarongoye izo nyigisho umwe wese ategerezwa guhanirwa icyaha yakoze bisigurwa na metode ndi kumasabo umwigisha muri kaminuza yanonosoye iby'amategeko mpuzamakungu no gutatura amatati inyuma yaho hari abasirikare indwi bahora bari gukurikirana izo nyigisho bahasize ubuzima inyuma yo gukubitwa inkoni nyinshi Metode ndi kumasabo abona ko aboja kwisonga mu guhanwa arabarongoye ivyo vyigwa kuko ari nabo baraba ku munsi ko ibintu biriko bigenda neza umviriza Metode ndi kumasabo
watanga izo nyigisho za komando haba harimwo aba bita instructeur benshi n'abasoda bato bato canke ibisongerezi hakaba harimwo n'intwazangabo mu gisirikare bamwe bita ba officier hakaba ngaho hari haba harimwo n'utwara ivyo vyigwa muri uwo mwanya bita komanda wa session de formation komando abo bose rero umwe wese abafise uruhara ashinzwe muri izo nyigisho. Iyo rero isanga nk'iryo ribaye rikaba rivuye ku nyifato y'umwe muri abashinzwe ivyo vyigwa abwirizwa kubihanirwa ku ruhara aba yagizemo. Abo bafere nimba ari umwe instructeur uno yabikoze abwirizwa kumenya yuko ahanirwa kuba yishe umuntu kuko amategeko ntabi murekurira. Umukuru wiwe arashobora guhanwa kubera ko atakurikiranye neza ibikorwa ingene biriko biragenda birashaka no gushika no kutwara iyo kambi ya komando iberamwo ivyo byigwa mu bihugu biteye imbere hoho birashaka gushika no kumishikira nganje wo kwivuna basi ariko wewe hakaba kimwe bita responsabilité politique kubera byitwa yuko gutunganya ubwo bushikira nganje bitaba byagenze neza ariko niyoza ko mu Burundi ibyo ngira ngo ntiturabishikako hari n'inkurikizi zijanye n'amategeko y'akazi naho nyene umwe wese ku ruharo yagizemwo arakurikiranwa kugira ngo abihanigwe nuko niko bimeze rero ntagire wibaza ngo ibyo byigwa ngo kubera ari byigwa bihanitse bya gisirikare ngo ibintu byose birarekuwe reka na gato nimba ariko mwabivuze ha byarashitse hakapfa abari ko bakwirana ivyo byigwa ni ibintu bibabaje cyane gose nibaza yuko abategetsi ba gisirikare n'abategetsi b'igihugu babwiza gusubiza ibintu ku rugero rwiza
mu gusozera ano makuru naho twabateguriye abadandaza hamwe n'abaguzi bariyamiriza ico bita inyuruzwa ry'umwimbo w'ibigori bavuga ko igihe babiguriwe na leta bari biteze ko bibagaruka ko ku giciro kibayabaye ariko bakaba batigeze basubira kubikubita igisho ku isoko radio inzamba ikaba yagendeye intara za Rutana na Makamba kuri ico kibazo ido ni dona Frank Kaze
abo banyagihugu bavuga ko leta bibasigurira uwo mwimbu iyo wagiye ngo kuko baherutse utwagwa mu bibanza vyatunganijwe biteze ko bazosubira kuronka ku biciro vyorohereza abadandaza n'abaguzi yamarango siko vyagenze ivyo bigori bikaba bitasubiye mu banyagihugu ku masoko yo muri izo ntara abadandaza nabo bakemeza ko byo byajanywe ahandi kuko batigeze babironka ikiro cy'ibigori bigize biraboneka ubu bikaba bigeze ku mafaranga bavuga ko ari umurengera bafatiye kuyo byashorewe ko
abonye abantu babikora sinabantu benshi basaba muri komine ari nk'umuntu umwe cyangwa babiri bakagura umwimbo wose w'ibigori batagiye mu bigega rusange bivuye mu bigega rusange bigaca bigaruka ku cyari ku majyana 690 hata kiza tukabaza ko tufabishana ku majyana 8 none no munsi kiro cyo gore gato bwo mira majyana 8 none mwumva tudakwigira gute ubije ni bifungo bwa nyagihugu adashobora kwirengagiza tendera hamwe magazine yose tahantu hamwe usanga ikigori cyo mu Burundi
basaba ko leta yo kwikubita agashi ikagarukira inyungu z'abanyagihugu
oya tubyashyana mu babaro cyane kuko byagenewe abasomyi b'abanyagihugu none tukabirengera tukabivura hari twaute tabona naho biri aho byarahavuye rero dutera makenga kandi saa ko leta yo kubahereza ibyo yari yarapfutse ikabarahira inyungu hanyuma umwana ko kagera kayo
ikibatangaza bose ngo akaba ari ingingo iyo leta nyene yaciyifata yo kubuza n'ibyahora byinjira bivuye mu gihugu kibanyi cya Tanzania mu gihe ku masoko yo mu gihugu atabigori bikiharangwa abaguzi cyo kimwe n'abadandaza bakabona ko ari ubusuma bwatunganijwe bwikitse inyuma y'umugambi wa leta
arakoze Frank Kaze akaba ino ngaduce dusozera no makuru twabateguriye nkingurukire mwebwe mwese mwayakurikiye bakoze bagenzanje bafatiye kwegeranya pafe mudasigana mugire ibihe byiza iwanyu no mubanyu naho ubutaha.